iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Kuri Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mwirewe inshuti mwese muduteza amatwi kuri no mugoroba w'umunsi wa mbere muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi
kare groupe tugomba kujya gushaka amafaranga tukabanza tukicara hano tugatekera urumugi rero ni cyebwe byabwenge gikomeye utekera kamwe kakabicamo nk'abantu 10 umwe agenda somaho ubushyuhe bukaza
uyu numwe mu banyarwanda kazi uvuga rero kuyanwaga urumugi ari ku bungubu yabisezeyeho amakuru mu byaga bigari kandi ni ikibazo cyo gucuruza abantu mu Burundi n'iki iyi nkuru turaza ariko kwigarukaho mu makuru yacu ya kera kubera ko turacyayitunganya ubwo rero muraza kutwihanganira indi nkuru ni ikibazo cy'impunzi hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izindi ngingo z'ingenzi ibihugu 23 bya Afrika byashyizeho ikirere kimwe cy'indege
Igisirikare cya Kongo cyatangaje kuri uyu wa mbere kuba cyacishe abaroberi batatu ba FNL bakekwa kuba bariko bari ibijumbu mu karere k'ubuseruko bwa RDC. Abasirikare 11 ba Afghanistan bishwe abandi 16 barakomereka mu gitero cyazindutswe kigigwa ku ishuri rya gisirikare ku mugwa mukuru I Kabul. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hijya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye ikaze mwese. Amakuru avugwa hijya no hino ku isi tuyahere mu karere igisirikare cya Kongo cyatangaje kuri uyu wa mbere kubacishe abaroberi batatu b'abarundi bakekwa kuba bariko bariba ibijumbu mu karere k'ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba Kongo bari bari mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere. Mu ijoro ryakeye abasirikare ba Kongo bariko baracungira umutekano wako karere batangura gutana mu mitwe n'abaroberi baba FNL Lieutenant Masumbuko Petit wo mu gisirikare cya Kongo ikiliba mu buraruko bwa Uvira yabitangarije intara makuru y'abafaransa AFP iryo tana mu mitwe hagati y'abo baroberi n'igisirikare cya Kongo ryabaye mu kigwati Cirusabagi ikiliba hafi y'umupaka wa Kongo n'u Burundi Lieutenant Masumbuko ati abo baroberi baje bava mu Burundi bajabutse uruzi rwa Rusizi baje kwiba imirima y'abanyagihugu ikiliba ati mu guhunga bataye imifuko y'ibijumbu bari bamaze kwiba Daniel Ruhanika umukuru wa karere ka Kiliba yavuze ati ibiziga byabo bagabo batatu byashizwe ahabona ku biro bikuru vya karere ka Kiliba hafi ya paruwasi ya Katolika ya Saint Joseph imbere y'uko bahambwa Igisirikare cya Kongo gikunze kugira ibikorwa by'ugucungera umutekano wako karere kazwi kuba karimwo imigwi itandukanye myinshi y'abagwanyi muri iyi myaka 20 heze.
Perezida mushya wa Afrika Yunze Ubumwe Paul Kagame w'u Rwanda ari kumwe na Perezida w'Inama Nshingwabikorwa ya Afrika Yunze Ubumwe Musa Faki uyu munsi yafunguye ku mugaragaro isoko rimwe rukumbi ryo gutwara abantu n'ibintu mu ndege mu bihugu 23 bya Afrika uyu muhango wabereye Addis Abeba muri Ethiopia ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe iri soko ryitwa SAATM mu magambo ahinnye y'icyongereza rizatuma ubwikorezi bw'indege bukorwa mu bwisanzure ibigo byazo bizarushaho gupiganwa bityo birusheho no gukora neza ndetse no kugabanya ibiciro Perezida Kagame yavuze ko iri soko rizahindura byinshi kugenda mu ndege muri iki gihe muri Afrika biragoye kandi bitinza abagenzi akenshi na kenshi nta ndege iva mu gihugu kimwe cya Afrika ihita ijya mu kindi nta handi nyuze kugeza ubu ikirere cya Afrika gifunguye ahanini binyuze mu masezerano make cyane ari hagati y'ibihugu bimwe na bimwe igihugu ku kindi indege z'ibihugu byo muri SAATM zo zizajya zikoresha ikirere cy'ibihugu 23 birimo nta nkomyi nta mananiza nta n'inzitizi muri iri soko u Rwanda rurimo ariko Burundi bwo ntiburajyamo
Thank you. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abasirikare 11 ba leta ya Afghanistan bishwe, abandi 16 barakomereka mu gitero cyazindutse kigigwa ku ishure rya gisirikare ku mugwa mukuru I Kabul. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi Daulat Waziri yavuze ati ico gitero cyagizwe ku mugwi w'abasirikare bari basanzwe bashinzwe umutekano w'iryo shure rya gisirikare. Ati nticari ico gitero nticari kigenewe kugigwa kuri iryo shure. Ababibonye bavuga ko ico gitero caraye kigizwe hafi ya kaminuza y'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi ya Marshal Fahim cabandanyije kugeza buraca. Waziri avuga ko ico gitero cyagizwe n'abihevyi batanu, abandanya avuga ko babiri muri bo baturikije bombe bari bambaye ku mpuzu zabo, abandi batatu binjira gutera iryo shure. Igisirikare cya Afghanistan cyafashe babiri muri bo. Leta ya Islam, leta iharanira leta ya Kiislam yiyitiriye ico gitero ibicishije mu kinyamakuru cyabo cha Amag News Agency.
Uyu munsi inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi iri hano I Washington DC. Ambasaderi 15 bagize iyi nteko barasangira ku meza ifunguro ryo kumanywa na Perezida Donald Trump, n'ubwa kabiri abakiriye ku meza kuko n'umwaka ushize yarabikoze. Inteko y'umutekano ya Loni igomba kandi kujya kureba ibimanyu bya misile zirasakure Amerika ivuga ko zakozwe na Irani, ubu bishinguye mu kigo cya gisirikari hano I Washington. Byamenyekanye bwa mbere mu kwezi kwa 12 gushize, ubwo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Nikki Haley yatangaje mu kigano n'abanyamakuru ko ibimanyu by'izi misile byavuye muri Yemen. Yavuze ko nta gushidikanya izi misile zakozwe na Irani izoherereza inyeshyamba z'abahuti bigaruriye sana umurwa mukuru wa Yemen mu 2014, noneho nabo bazirasa ku kibuga cy'indege cya gisiviri cy'I Riyadh muri Arabia Saudite, bafite umugambi wo kwica abaturage amagana nk'uko Nikki Haley yabyivugiye mu magambo ye. Umuryango w'abibumbye wafatiye ibihano abahuti mu birebana n'intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga rero koloni igomba kuryoza Irani icyaha cyo kurenga ku bihano yafatiye abahuti, ikohereza rero intwaro mu bahuti. Hagati aho abantu 12 biciwe mu mirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta za Yemen mu mujyi wa Aden, aho guverinoma ya Yemen yemewe n'amahanga yahungiye.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi no kuri internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi ni VOA radio yacu. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru tuyahere mu Burundi. Abanyekongo bahungira mu kukivuko co mu ntara ya Rumonge batera biyongera bava mu izinga rya Mizimu kubera intambara zibandanya hagati ya Mahimai n'igisirikare cya Kongo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero mu Burundi.
Nyuma yaho ku munsi wa Mungu kivuko cha Rumonge cyakiriye impunzi z'abanyekongo batandatu bonyene, icizere cyari caje cuko intambara iri kiracureha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa mbere ibintu siko byabandanije. Amato manini manini indwi n'ayandi mato mato atandatu yazindutse ashikana izindi mpunzi z'abanyekongo ku kivuko cha Rumonge, bose hamwe bakaba bababa amajana 8. Mu bindi bibanza nko mu Karonda aho ni mu ntara ya Rumonge nyene harabashika 165, mu gihe imugerama muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba hari izindi mpunzi 234. Mayahula ni umunyekongo wo mu bwoko bw'ababembe avuga yuko yahunze izinga rya Mizimu. Amakuru yuko abanyagihugu basanzwe nabo nyene bariko baricwa mu ntambara iri hagati y'abagwanyi b'aba Mayimayi n'igisirikare cha Kongo niyo yatumye ahungisha umuryango.
Bo twatinye gose kubera abasoda b'abaserikare bahora bayica abantu gose. Ni kituma twese twavuye twese kubera twese twarafashwe n'abajya ba Mayimayi. Mu katondo ko kare kare bacho batufata ngo twari kugira gute ngo bagomba kudurumbanye iserikare mu Mizimu. ndajani mujango na ofisi wose nga ibinyu twabonye na maso indambara zacu ratanguye hari ajya karekare mu katondo ari bandi basigaye hari ya cyane cyane bagore baje bamaze kushaja niho baracyari hari
hari abandi muri abo banyekongo bemeze yuko bumwe mu bwato bari buhunganye abanyekongo bwarashwe n'amasasu bakeka ko yaraye igisirikare cha Kongo kireko kirahangana nabo bagwanyi b'amayimayi ya kutumba mu gihe igitigiri cy'izo mpunzi z'abanyekongo kidahengeshanya kwiyongera muri iki gihe impunzi ikaba ziriko ziregereza igitigiri cy'ibihumbi munani. Uyu se w'abana avuga ko afise impungenge ko mu ikambi bariko barajanwamo bashobora kutaronka aho baba n'imfungurwa zibakwiye.
Alafu kule makambini kwe tutaenda hatujue kama watatudumia ubya watatuacha hivyo hivyo tu.
Murage makambi tuzojamo ntituzi nimba bazodufasha. Nturamenya niba biteguriye kugira tuze turonka dukirwa twese abenshi dufise n'abana bakeneye gufungura ntituzi niba bizokunda
lakini atujue kama yatawezekana wala modele gari
hagataho hari amashira hamwe yabagira neza azarashika kuri izo mpunzi abazaniye imfashanyo zigizwe hanini n'ifungurwa mu gikorwa cyo gufashanya
turaba mama bo muri Eglise Pentecoste do Kanyenkoko hanyuma rero nk'abakristo twariyumviriye ko twobabara abandi tucatuzana ivyo dushoboye kugira ngo mu vyo twaronse Imana yaturonkeje kugira nabo nyene bashobore kugarura mate tubazaniye ibigori bitetse ivyo twashoboye kuronka biri hasi
mu mashirahamwe ajeje kwakira izo mpunzi bavuga yuko naho abantu babashikiye giturumbuka ariko harakora uko bashoboye kugira ngo babakire aho ngo abahejeje kwandikwa baca barungikwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi hamwe n'ikambi y'Ikavumu mu ntara ya Cankuzo kubijanye n'ibifungurwa mu ishyirahamwe pame ngo bariteguriye gufungurira izo mpunzi igihe cyose zizoba ziri mu gihugu cy'u Burundi ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika.
Abo rero bahungira mu Burundi bategereje amizero y'ibiribwa ku ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ni kimwe n'abarundi b'impunzi baba mu nkambi ya Rusenda mu karere ka mu ntara ya Majepfo ya Kivu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi bakoze imyigaragambyo rero basaba ko ibiribwa biza kubera ko bugarijwe n'inzara. Inkuru irambuye ni Vedaste Ngabo.
Izi ni impunzi z'abarundi zigera kuri 600 zakoze imyigaragambyo ziva mu nkambi yo mu Rusenda zerekeza kuri biro ya Monisco mu rwego rwo gusaba Monisco ko yasaba ishyirahamwe rishinzwe gutanga ibiribwa ku isi ko ryabaha ibiribwa kuko itariki bari basanzwe bapokereraho zimaze kurengaho iminsi 14 ariko kugeza ubu iri shyirahamwe rikaba ritaratanga ibiribwa. Bamwe mu bakoze imyigaragambyo bagiye bagaragariza ijwi rya Amerika agahinda batewe n'inzara yugarije imiryango yabo.
Twebwe abarefuje ikibazo dufise, twebwe twaje mu nkambi twiruse kubera ata mahoro twari dufise i Burundi. Ubu amahoro tutanguye kuyabura kuburinja. Ukwezi kwa mbere ntange twarose twafashe inge twari dufise turagiramo fete abana bacu tuyibaza natwe abarefuje ko bazodufasha aser pame ko izodufasha kugira turonke isherehe y'abana y'umunsi mukuru mwaka mushasha. Tufasa ryanzange twari dufishe turazikoza ariko ukwezi kwa mbere baratwimye ingira baduha ukwezi kwa kabiri. Turabajije ukwezi kwa mbere bagusize kugira natwe ideni twafashe tugishure nabo twaronse badushikira imbere tugiye kubitura ko baratwiruka.
Twashatse kumenya iki shiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi rivuga kuri iki kibazo cyo gutinda gutanga ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda, maze ntibyadukundira ko tuvugisha umuyobozi wa PAM mu mujyi wa Bukavu bwana Desire Amugo kubera telefone ye yari ifunze. Ariko mu nama PAM yaherukaga gukoresha abaserukira impunzi n'abacuruzi tariki ya 25 z'uku kwezi yagigaragaza impamvu zo gutinda gupokeza. Uyu ni Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Gutinda gupokera ni amasezerano ari hagati ya PAME na IRD hamwe na ASERI ko aribo bakorana, noneho tukongera ko yandi masezerano ari hagati ya PAME n'abadandaza batuzanira ifunguro kugira ngo dufungure. Ariho rero amaraporo IRD yikurikirana kumusi ukuntu bari kubacuruzi kandika n'amaraporo yatangwa na zijya mashini bakoresha amahera bamaze gucuruza umudandazi uwo ari we wese. Urebe iyo bitandukanye niho bavuga yuko byatebye kubera basanze bitandukanye imbere yuko basinya rero ayo masezerano. Gushika nino saha amasezerano avuga ko atarasinywa bambwiye ko ejo ariho bizohera kugira ngo bayasinye niko banterefonya bikinshatsa bambwiye
none ipokera rishobora kuzabajya
bo bambwiye ko rishobora gutangura ku munsi wa gatatu byatebye ntibishobora kurenga ku munsi wa kane.
Nubwo abenshi mu mpunzi bitabiriye imyigaragambyo yo gusaba yuko bahabwa ibiribwa, abaserukira impunzi bari bihishe bikurikiranye nuko abo barongoye bavuga yuko ari nta buvugizi babakorera kugira ngo ibiribwa bibe byaboneka. Serge Manirambona aserukira impunzi zo muri site ya Gatunguru ya kabiri.
Impamvu turi hanze y'ikambi twebwe dufite probleme ya pame y'ivyo kujya kugeza iyi saha twe turi hanze y'inkambi bivanye nuko abanyagihugu batwirutse ko bavuga yuko twebwe tutabafasha kubashikira imbere nko kuvuga ikibazo cya pame kabisa. Twebwe turakora uko dushoboye kose tukashira ko na mainte y'iwacu tukatelefona amashyirahamwe atandukanye.
Umwaka ushize ipokera ryatindaga hari igishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryatangaga ubufu n'amashaza ku mpunzi, ariko kuri ubu ibyo biribwa bikaba ari ntabyo biri gutangwa. Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivu Majyepfo.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero ni no kuri Facebook VOA Radio yacu, ako ka video rwose ntikakabacike. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze mu Rwanda, abagore nabo bafite ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu leta isaba amashyirahamwe yabo kubigisha kwigisha abanyamuryango kurwanya ibiyobyabwenge mu babicuruza n'ababinywa. Asumutakaboyi araduye inkuru irambuye.
Mu mpera z'umwaka ushize wa 2017 ubwo hasozwaga inama ya 15 y'umushyikirano, Perezida Paul Kagame yumvikanye asaba inzego zinyuranye guhagurukira kurwanya ibiyobyabwenge. Icyo gihe yavugaga ko byugarije urubyiruko. Muri iki gihe ariko ibyo biyobyabwenge biraboneka no mu bakuze, harimo abagabo ndetse n'abagore. Ntibyoroshye kumva ko hari umugore w'umunyarwandakazi wanywa cyangwa se agacuruza ibiyobyabwenge, ariko ubuhamya nahawe n'ababinyoye ndetse bakanabicuruza byumvikanisha ko icyo ari ikibazo gikwiye gushyirwamo imbaraga.
Njye ni ukuri nararunkwegeye kinini cyane, naranarucuruje. Icyo gihe nari maze gupfakara, twagoraga 50, numva ko urumogi ari rwo rumbangukira. Mbese iyo umaze kurunywa hari izindi mbaraga wumva ufite.
Kurucuruza byo nabyo warabyumvise cyangwa nawe warabikoze?
Oya, nanjye nararucuruje. Ni ikintu kigera amafaranga, yaba mama bararunywa, yaba aba urubyiruko, cyane cyane urubyiruko.
N'abana b'abakobwa bararunywa?
Abana b'abakobwa ari nabo barunywa cyane.
Cyewe urumugeni ararunyweye, ariko ndunywa kugira ngo runtenyure, kugira ngo njye mu buzima bw'uburaya nakoraga. Twari groupe tugomba kujya gushaka amafaranga, tukabanza tukicara ahantu tugatekera. Urumugi rero ni ikiyobyabwenge gikomeye, utekera kamwe kakabica muri nk'abantu 10, umwe agenda asomaho ubushyuhe bukaza.
Nubwo aba babyeyi bavuga ko batakibyikoza, haba mu kubinywa cyangwa kubicuruza, barakibuka ingorane bahuye nazo bagikoresha ibiyobyabwenge.
Nimba utetse niyo nkono bikiri bibisi umaze kurunywa, ntabwo watinyaga kubihekenya.
Hari igihe rwaguterega no kurwana, ntitugitwara abagabo b'abandi, ntango tugisenya. Hari ibintu byahindutse kuri twe bigaragarira amaso y'abari hanze.
Muri ababyeyi ntimwabonwaga rimwe na rimwe n'abana banyu bakababona?
Baratubona. Se wabonaga twasaze twakanuye amaso, bagira ngo ntibavugaga ati nirwo nyine.
Ica mbere wararumutumaga ukavuga ngo genda kwa kanaka akantaguha ukazana, umwana agakuzana akaguhereza akabona 33 urasarangutse. Ndibuka ko nigeze no kunywa nkamukubita nkamusatura umutwe, polisi ikaza kuntwara nkakinga.
Aba bagore bemeza ko izi ngeso basezereye babifashijwemo n'amadini, bagashimangira ko nubwo leta ishyiramo imbaraga mu guhashya ibiyobyabwenge, kubirandura byakwihuta hifashishijwe abanyamadini.
Sinzi ukuntu hari umukozi w'Imana arambwiriza, njye nafata umwanzuro nyine numva ko ari nta cyiza cy'ibiyobyabwenge.
Kuva ibyo biyobyabwenge twabireka, twahawe agaciro muri leta, ujya gushaka ibyangombwa ukabibona mu buzima busanzwe ushobora kushaka akazi ukakabona abana bariga ubu twamenye imana noneho amahirwe twe tugira harabo tuzi bafite amatora muri iki gihugu akomeye bari babi noneho ukagenda uvuga uti reka ngende iri rimwe ndebe kabiri ndebe ugatangira uke gake wumva ijambo ureba impinduka ukavuga uti reka ibintu nange wabireka nk'ubu leta sinayishyira ngo mvuge ngo ugendanwe ariko imbere y'imana aho urahaguruka uvuga uti ndashaka kuvuga ibyaha byanjye imana imbarira umugi imbarira uburaya ugakizwa kuba ubikoreye mu maso y'abantu ariko nka leta ntushobora kujya imbere ngo ugende nk'urumogi
iki kibazo cy'ibiyobyabwenge cyari gisanzwe kimenyerewe kumva cyari gisanzwe cyumvikana cyane ku gitsina gabo ariko birumvikana ko bitasize n'abakobwa ndetse na ba nyina bababyara minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije profe yerutse gusaba abanyarwanda n'indi miryango itandukanye kwifasha kurwanya ibiyobyabwenge mu bagore. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Madamu Gatsinzi Nadine avuga ko ibi biyobyabwenge bitasize n'abagore ariyo mpamvu bakwiye gushyirwamo imbaraga mu kubirandura.
Umugore already afite byinshi bimuzitira kurusha umugabo, noneho natangira no kujya mu byaha ararushaho kuzitirwa kurushaho. Twibutse umugore ngo uriho uratera n'imbere ariko urinda ikibi wayigitangira wenda nutanye gukora ku gafaranga ariko usekana ugiye mu biyobyabwenge. Nta n'ugura abasha kubaka inzu ya nturabasha kwiga nturabasha. Nicyo twabivugiye cyane cyane ni ukugira ngo izi women movements ziri hano kuko ari nabo babikora cyane kurusha n'uko leta yabikora badufashe bongere umugore najye muri urwo rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge. Nubwo tubivuga kushi za sosiyete zose bagomba kurwanya drugs ariko n'umugore nawe ntasigara inyuma abantu batekereza ko umugore atabirimo.
Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka w'2017 yakiriye ibirego 3,941 by'abakoresha n'abacuruza ibiyobyabwenge bingana na 18% by'ibyaha byose byakozwe muri uwo mwaka. Ntabwo umubare w'abagore bagiye muri ibi byaha uzwi nubwo nabo harimo abanywa n'abacuruza ibiyobyabwenge. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio ya Amerika samere ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanyiza amakuru mu karere k'ibiyaga binini i Nairobi. Hariko habera inkino za tennis mpuzamakungu z'abashikana imyaka 18. Ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda navyo vyaserukiwe. Umurundi kazi umwe hari muri izo nkino haza mu kibanza cya 40 ku rwego mpuzamakungu akaba ari uwa mbere mu bakobwa bo ku mugabane wa Afrika. Umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza harakurikiranira hafi izi nkino i Nairobi. Tumutega amatwi.
Abakinyi bari muri izo nkino baturuka ku migabane itanu igize isi bariko barondera amanota azobashoboza kuduga mu byicaro bitandukanye ku rwego mpuzamakungu umwe wese bivanye n'urwego yagezeko. Uburundi bwaserukiwe n'abakinyi batatu abigeme babiri n'umuhungu umwe. Umwe muri bo Oziana Kitambara twamusanze ahejeje gukina ku kibuga cya Apa Hill na Nairobi.
Ni good challenge ari abajwere benshi abakinyi benshi bava mu bihugu bisanzwe zogerageza kubera na tuno ya mbere nagerageje ariko murando nk'abantu bansumba nkagerageza ari nkakina neza na Rose 10 points mu turno ya mbere anyuma y'turno ya kabiri na Kenya simple no musi ndasindwa first round ariko double ndaza gukina mu nyuma ejo ndabifatamo neza kubera nuko nasinzwe nabone ko nako nkina neza nako nkina tennis yanje kandi abajwere yabona kinana na bose baransumba tennis ariko nkagerageza gukina neza.
Wari kukina n'abahe
turno ya mbere nakinanye n'umukobwa ava Turkey, deuxième tour ndakinana n'umukobwa ava muri Egypte, simple yanje n'umunsi nakinanye n'umukenya yitwa Sinea Kotecha niwe yansinze uno munsi.
Nasani Morisho umenyeza w'iyo miyabaga arishimira urwego gishitseko.
Iyi ni semaine ya kabiri ya mbere umurundi umwe yageze muri ka godafite n'umuhungu yageze muri finale naho nyene uyu wundi umukobwa yatsinzwe muri double quart de finale naho nyene
twabwa kandi ariko azigendamo neza.
Yego akagendamo neza barabimenyere n'ubundi ubu ni umwaka wa kabiri barimo. Yego ivyo ndavyizeye ko azoshika imbere. Aisha we yageze muri ka aratsinda double imwe babiri babiri ama n'uyu unya atsinze premier tour arimo ama point niyo mpamvu afite tubahaye competition turabe ko boronka ama point yo kujya gukina zimwe tuno zo hejuru.
Izo nkino zo ku rwego rwo hejuru harumwe mu Barundi kazi bamaze kuzishikako mbere ku rwego mpuzamakungu na Afrika afite ikibanza ciza cyane.
Yes, Sada na Himana Sada ifashe neza ariko akina muri Australia. Ituna yitwa Australian Open mugabani abana afite munsi 18 akafite classement numero 40 kwisi yose ama kabari wa mbere mu bakobwa muri Afrika. imyaka 18. Yego ni ikintu gikomeye kandi iteka y'u Burundi kuko kuri aho umwana avuye i Burundi akaba ari ava mu gihugu abantu batazi cyane mu nkino za tennis akaba yaduteje imbere kubera tuna Kenya muri Australia ni tuna zikomeye cyane so umuntu wari wese ashaka kwikina ko na yifashije aragera hariya
ubona aho ashaka gushaka urugero rwa Serena Williams n'abandi
cyo ndacizeye cyane rwose ko uravye n'imyaka afite imyaka 15 ndizeye yuko uyu ni Serena Williams ariko araza imyaka iri imbere.
Abari mu mahiganwa na Nairobi harimo n'umusore umwe w'umunyarwanda ni Bertin Karenzi.
Nari naje mu mikino ya ITF y'abana atangira 16 so nguma hanga kugira ngo nkine nino ya 18 narizanye muri makibu nasiga yange.
None birakorohera utagira umukoche?
Oya ndi kuba muri centre itoza abakinyi ba East Africa nasigaye n'abakocha wongera n'amahirwe siganye n'umukocha w'umurundi so aramfasha cyane. Icyumweru cy'ambere naratsinzwe kuri Premier Tour n'iki cy'akabiri ndatsindwa ariko ndizera ko cyagatatu nzitwara neza bizagenda neza.
Karenzi na Kitambara bizigiye ku bihugu byabo bishobora gutahukana amahiganwa akomeye mu minsi iza.
Ari umushe tuzotana ibikombe bikomeye nitwabandanya gushira efforts zacu dukina neza twikuraje cyane uko nyine tuzotana n'igikombe kinini.
Tubishyizemo ingufu byakunda byose twakina ndetse Rwanda n'u Burundi twakomera nka Minisiteri za Siporo zigiye zidufasha zigateza imbere imikino zikadufasha tugakina amarushanwa yo hanze menshi twagira ama experience ko urabona nk'u Burundi bwitwaye neza mu marushanwa y'abana batengeje 16 kubera experience so komeje bagenda badufasha twagira ama experience ndetse twakina neza.
Muri sho nabasaba leta y'u Burundi kwitaho kurusha abana b'abarundi bakina tennis
babandanye bateriteka abana b'u Burundi muri nkino cyane cyane ya tennis uko ravye amaresulta twamaze gutanga muri tennis na maresulta akomeye kandi sinibaza yuko ari sport yari yo yose mu Burundi amaze gutanga maresulta nka anyi twamaze gutanga ikintu bakeneye cyane abari inyuma ifoko bagira ama tournaments ama barondera ama sponsors ama banki n'ibiki ama bagiragaze no gusohoka hanze kugira baze kurondera ama international kuko abana dusigaje uravye kera no unye nimero ariko aragabanuka kwarabari inyuma na baronka matuno kwiye
iba inco yindwi haya mahiganwa na yero batunganya abarundi bose bari muri yo basanzwe baba muri Kenya mu kigo cha tennis gifashwe mu mugongo no muryango wa Afrika y'ubuseruko yas ico kigo cahora gifite icicaro mu Burundi kuva mu mwaka w'ihumbi 2011 kimuriwe muri Kenya kuva mu 2015 hadutse injyane za politike mu Burundi eroje buri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Banyamakuru bacu rero murakoze nshuti mwese uko mungana muteza amatwi ijwi rya Amerika ndabona tugenda tugana ku musozo w'aya makuru Oriane dushobora kuyibutsa abatwumva inshamake zayo
cyane gose twabyeye ko igisirikare cya Kongo cyatangaje kuri uno munsi wa mbere kubacishe aba Robert batatu b'abarundi baba FNL bakiye ko kuba bariko bari ibi bijumbu mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Abasirikare ba Kongo bari bari mu bikorwa bya gisirikare muri ako gace mu ijoro rya keye. Abasirikare ba Kongo bariko baracungira umutekano wako karere batangura gutana mu mitwe n'aba Robert baba FNL yetse n'amasumbu ko Petit wo mu gisirikare cya Kongo ikiliba mu buraruko bwa Uvira yabitangarije intara makuru y'abafaransa AFP. Iryo tara mu mitwe hagati ya Barobeli n'abasirikare byabaye mu kigwati cya Rusabagi ikiriba hafi y'umupaka wa Kongo n'u Burundi.
Naho uyu munsi Addis Abeba ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe president mushya w'uyu muryango Paul Kagame w'u Rwanda yafunguye ku mugaragaro isoko rukumbi ryo gutwara abantu n'ibintu mu ndege mu bihugu 23 bya Afrika. Iri soko rero rizatuma indege noneho zigenda nta nkomyi muri ibyo birere byose aho kugira ngo zige zizenguruka zishaka aho zibanza kunyura zicumbika rero nk'uko bimeze ubu ngubu. Iri soko u Rwanda rurimo ariko u Burundi bwo ntiburajyamo.
Andi nawe twabwiye ko abasirikare 11 ba leta ya Afghanistan bishwe abandi 16 barakomereka mu gitero cyazindutse kigigwa ku ishure rya gisirikare ku mugwa mukuru i Kabul. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi Dawlat Waziri yavuze ati ico gitero cyagizwe ku mugwi w'abasirikare bari bashinzwe umutekano w'iryo shure. Ababibonye bavuga ko ico gitero caraye kigizwe hafi y'ubushikiranganje iyo ya kaminuza y'ubushikiranganje yahitwa Marshal Fahim cyazindutse kigigwa kugiza mu gacugucugu. Waziri yavuze ko icyo gitero cyagizwe n'abihevyi kandi leta ya Kiislamu yaciyitiriye.
Naho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu arimo araganira n'abagize inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi baravuga ku kibazo cya Yemen, abahuti n'ikibazo cy'intwaro za Iran. Nshuti mwese rero ko mungana turabashimiye rwose kuri mikoro mwari kumwe.
Na Oriane Tangishaka.
Na Thomas Kamirindi, Alimas Fatuma Kalala, ku buhanga bw'ibyuma na injeniyeri bafatanije. Mwese rero umugoroba mwiza, murakarama.